mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joydia na Nina Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no ku FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda hose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora kwisi hose tui live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami mpuzamakungu riharaniraga uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryagiriza inzego zijeje umutekano mu gihugu cy'u Burundi kubandanya kwica, kuboreza igufa no gufungira ubusa batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Muri raporo iryo shami ryasohoye ejo kwa gatatu ryegetse ayo mabi yose ku bakozi b'iperereza, abapolisi hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Imbonera kure Human Rights Watch yemeza ko icegeranyo cayo yagisohoye yacitondeye ikavuga ko amakuru yose kirimwo ari ukuri kuzuye. Leta y'u Burundi kuri ino nshuro yabwiye ijwi rya Amerika ko ataco ivuga kuri iki cegeranyo. Muri kahise ariko ivyegeranyo nk'ibi u Burundi bwabishira mu murwi w'ivyegeranyo vy'ibinyoma, ntegura ikiganiro hambavu ya leta. Naragerageje kurondera abo mu murwi w'igihugu jejwe ivy'agateka kazi na muntu Seni de Hashe mu mpfunyapfunyo utwara uwo murwi ariwe Sixte Vigny. Ni muraba mu kiganiro gito yampaye kuri telefone yambwiye ko ataco vuga ku cegeranyo atarasoma. Ndamubajije nimba no murungikira iki cegeranyo akagisoma, hama tukavugana yagisomye yaciye ambwira ko atamwanya za kuronka no si aza kuba ari mu nama. Turabisiguye ko rero nshuti bakunzi muriko muratwumva nta ruhande rwa leta muza kumva muri iki kiganiro, nta n'uruhande rw'umurwi urabivye agateka kazi na muntu mu Burundi twaronse. Ico bikoze turafise abaserukira amashirahamwe yigenga mu gihugu cy'u Burundi n'abatacemerewe gukora mu gihugu cy'u Burundi. Mbere ko twakira abashitsi bacu ariko reka mugenzi wacu Roje wirika neza akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi atubwire muri make ibiri muri iki cegeranyo cya Human Rights Watch.
Abagizwa kuba barishe baratoteza abarezi gufa bongera abafungira ubusa batavuganwa n'ubutegetsi n'abakozi b'iperereza, abapolisi hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure. Turetse abari mu migambwe itavuganwa n'uri ku butegetsi, ishirahamwe Human Rights Watch inamenyesha ko hari n'ubundi murwi w'abantu wibasiwe n'ayo mabi, abantu bikekwa kuba bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho. Iryo shirahamwe zicicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko abategetsi b'u Burundi mu kugwanya abantu n'imirwi yitwaje ibirwanisho bateye abasivile cyangwa abagize inzego z'umutekano bashize ingufu zirengeje ntibyabarwa nabi kujaniranya kandi berekana ugushaka guke mu gushengeza imbere y'intahe abakoze ayo mabi. Kubwa Human Rights Watch izo nuko biba kandi iryo shirahamwe ryariboneye ryongera ritohoza risangana ukuri amashusho ya video abonekamwo abasirikare n'abapolisi bigamba ko bazimanganije abantu ubuzima. Human Rights Watch yemeza ko batari bake mu byabona bayibwiye ko hari abantu bafungiwe mu bibanza bitazwi abandi bakisanga mu bushobo bw'iperereza batazi icyo bazira. kuburyo bwagaragaye iryo shyirahamwe rihanye agateka ka kiremwa muntu ritangaza ko mu myaka ibiri heze inkengera z'uruzi rusizi rugabura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi zahindutse nk'akaburi gakubwamo abantu kubera hadasiba gutorwa ibiziga. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba ibi Human Rights Watch ibifitiye ibyemezo maze ryakura Clementine de Montoye umushakashatsi yakora ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri iryo shyirahamwe.
Nos rapports sont constitués de cas documentés.
Raporo zacu zishingira ku bintu twatohoje bivanye n'uko na matohoza yigenga agoye uyu munsi bishoboka ko ibyo twamenye ari bike cyane. Twarandikiye abategetsi kugira abagire ico bavuze n'ingingo bafata ariko nta nyishu twarose.
Niko yabwiye ijwi rya Amerika. Ayo makenga nshya niko yagize umukuru w'ishyirahamwe ry'igiteka arayemeza muri raporo y'umwaka iryo shyirahamwe ry'abarundi rihanye agateka kazina muntu rimenyesha ko abantu bishwe barenga 150 mu kiringo cy'umwaka hatavuzwe ababuriwe irengero n'abafungiwe ubusa.
Ishyirahamwe ry'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 154 na bane bishwe haba abantu 52 bamirutse amazina yongo 89 abaragirirwa ibyafura mbi ijana na 24 barabahohoterwa mwifuta torture.
Na Domonto yabwiye ijwi rya Amerika ko hari abakoze amabi babujijwe kubikomeza mugabo batigeze bahanwa.
Un des plus grands défis au Burundi aujourd'hui reste l'impunité.
Intambamye nini hari mu Burundi ni ukudahana. Mu gihe abakora amabi badahanwa bizogorana kubona impinduka z'ukuri mu Burundi. Abantu twavugishije ntibajya umunwa, benshi baracabana n'ababahohoteye. Naho rimwe na rimwe abategetsi babujije amabi bagarukirije aho ababikoze baracidegembya bakajya umutima abo bagiriye nabi.
Umushakashatsi mu Human Rights Watch ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda asanga abategetsi babishatse byokoroha guhagarika amabakorwa.
Les autorités sont entièrement en mesure de mettre.
Abategetsi barashoboye cyane guhagarika ayo mabi, bisaba gusa kwiyamiriza amabi akogwa n'imbonerakure, abajeje umutekano utegeka ko ibyo bikogwa bihagarara, gukora amatohoza yigenga no gushengeza abakora amabi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri kino cegeranyo maze rihamagara umuvugizi wayo Prosper Ntarwamiye ku murongo wa telefone. Muri make yagize ati ntaco tuvuga kuri iyo raporo. Human Rights Watch muri iyo raporo yagaye cyane ibikorwa z'imirwi yitwaje ibirwanisho maze isaba kureka kugira ibitero ku basivile n'inzego z'umutekano, ikemeza ko ibyo bikorwa biri mu bihangamira agateka ka kiremwa muntu mu Burundi. Leta iryo shyirahamwe rihamagarira gushengeza mu butungane abafatanywe ibirwanisho aho kubacira ku buhombo. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya usabwa gushyira mu masezerano yawo n'u Burundi ingingo zivuga ku mabi yakorwa n'abakozi ba leta na cyane cyane iyamiriza ubwicanyi, ugufungira abantu ubusa, kukubabareza igufa no kubanyuruza. Amakungu muri rusange nayo asabwa gushyiraho izitonderwa biboneka leta y'u Burundi yo kwisunga mu kwerekana utwigoro ikora mu rwanya ihonyangwa ry'agateka kazina muntu no gukubita intahe mu gahanga abakora amabi. Mu minsi iheze Departement ya Leta ya Amerika yari yasohoye icegeranyo kivuga ku mabi nk'aya, ariko yo yanavuze ko habaye utwigoro tuboneka two guhana abagizwa amabi kuva Perezida Ndayishimiye yarwe ku butegetsi mu kwa gatandatu umwaka w'2020. Na Human Rights Watch yavuze ko habaye utwigoro itanga uturorero twamenyeshamakuru barekuwe inyuma y'aho Perezida Ndayishimiye yagiriye ku butegetsi hamwe na bamwe mu banyepolitike batavuganwa n'ubutegetsi batahutse. Eloge Wilika Neza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Wilika Neza i Nairobi kubwije urya Amerika. Urakoze kuducishiriza amaso mico cegeranyo gishasha cha Human Rights Watch ku gihugu c'u Burundi. Mwavyumvise rero nta ruhande rwa leta tuza kuba turi kumwe, nta n'uruhande rwa CNDH, nabwo nyine twashoboye kuronka kugira ngo tubaze bimwe mu bibazo twari tubafitiye. Turizera ko nibipfuza nabo kugira ico bavuga tuzobaha akanya bakavuga. Abo turi kumwe nabo mu mashirahamwe yigenga, umutumire wa mbere ni Gerard Hakizimana, ni umukuru w'ishyirahamwe Folicon F rikorera mu ntara zose z'u Burundi. Gerard, ikaze ku jugu Amerika no muri Isanga.
Murakoze mafe turamukije katashimye ikaze muduhaye, hanyuma turamukije ariko twumviriza, turamukije kandi n'abasakwa batanga ikiganiro. Turamenyesha ko ishyirahamwe turongoye ari ishyirahamwe by'ukuri yari agataka kazina muntu kandi yamara ifite ibyo rishikiriza na sosiale ijyanye no kuri barimo ugihugu.
Urakoze Gerard. Turi kumwe kandi uwo muza gusangira ikiyago ni Pacifique Ninahazo yarongoye umugambi ndondeza mu ishyirahamwe Fokode. Ishyirahamwe Fokode ntibicemerewe gukorera mu Burundi. Pacifique, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga, dusangire ikiyago cy'uno munsi.
Murakoze, nanjye ndaramukije mwebwe kuri kino mu kiganiro. kandi ndaramukije abarundi bose n'abandi bakurikira iki kiganiro.
Ego nuko rero ndahera kuri Gerard mwumvise n'imake ibiri mu cegeranyo gishasha cha Human Rights Watch kuvyagateka kazi na muntu mu gihugu cyo Burundi. Cyo cegeranyo mwara gicije mu ijisho murakivuga kwiki ibirimo mu kivu mu bivuga kwiki.
Murakoze cyane nibyo icegeranyo cha Human Rights Watch cyasohotse ku munsi w'ejo. Twashoboye kukibona mbere twicara turadusangura natwe two dusanzwe dufite mu bijyanye n'ihonyango ry'afite akazi na mu rugo. Rero ni icegeranyo kitadutangaje ni ishyirahamwe gishinzwe kurwanya kimwe n'akamubonamo mu Burundi, kuko murazi ko gishyirahamwe gisanzwe rikora bene ibyo byegeranyo. Ibyegeranyo twavuga ko ari nk'akamenyero aho imvugo ari imwe ihohoterwa, ifunga ubusa, imyiruzwa n'ibindi. Ibyo twe twavuga ko byavugwa n'abacenga bariya mu gihe biba ariko biraba nk'abantu agateka akazi na muntu. Ubwa mbere icyo twemera ni uko agateka akazi na muntu ari karahara mu ruganda bacura. Umuntu wese ni byiza ko yishyira kandi akizana ubutandukane bwiwe. Byumvikana ko igihugu cyasinye amategeko n'amabwirizwa acemerera ko cubahiriza agateka akazi na muntu. Ibyo rero tukavuga duti uno munsi ibyo tubona intambwe tubona uko igihugu cyifashe ingeneti kirakora mu buryo no kweza agateka akazi na muntu by'ukuri hariho intambwe n'intambuko zigaragarira amaso. Byumvikana ko icegeranyo nk'icyo cyaturuka tukacika icegeranyo cya politiki kandi gisinzwe za politiki mu gihe biba haboneka intambwe zigaragara igihugu cyateye ituvuga twitunze ibyo tubona kuko turi ku rubuga turonka raporo ku munsi ku munsi z'ihonyango ry'agateka akazi na muntu. Ihonyango ry'agateka akazi na muntu iza kwitwa ihonyangwa ry'agateka akazi na muntu mu gihe leta iba ihari ifitemo uruhare cyangwa akazi kugakora kugira agateka akazi na muntu gatsimba akazi.
Ndabumva neza Gerard kugira ngo tuze turasangira kugira twese tuze gusangira ikiyago tugerageze kuga turatanga inyishu zito zito mwese aronka umwanya ungana n'uyundi. Ndabumva neza Gerard muvuga ko ibiri muri ico cegeranyo cha Human Rights Watch atari ivyo nta na kimwe mwemera mu birimo vyose, haba abo mu migambwe bavuga ko bahohoterwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bapfungirwa ubusa, ivyo vyose nta kintu na kimwe kihari mu gihugu cy'u Burundi.
Ese twavuze ko bitadutanga dufite ibitegeranyo bigize byari bigize imyaka bisohoka bisohorwa n'iryo shyirahamwe mpuzamakungu rihana agateka akazi na muntu. Ni byiza ko amashyirahamwe nk'ayo iyo ariko akora avugana n'abari ku rubuga.
Reka tuje kwa Pacifique naho Pacifique namwe ibiri muri ico cegeranyo mwaragishije ko ijisho ku ruhande rwa Gerard avuga ko atavyemera ibirimwo namwe muri Focode ibirimwo mubivuga kwiki.
Twebwe kino cegeranyo turagikenguruka gose kuko tubona ko kiza kudusahiriza co kimwe n'amashyirahamwe aharanira agateka akazi na muntu yo mu Burundi. Amaze igihe yerekana amabi abandanya gukorwa mu Burundi ibintu bijyanye no guhohotera agateka akazi na muntu, usanga bikorwa n'inzego z'igihugu bigakorerwa ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa bikekwa ko baba bakorana n'imigwi yafashe ibiganisho. Ayo mabi kandi yaranakozwe no ku banywanyi b'umugambwe Sendi Despedo, bo twebwe ibyo twasohoje turafisemo abatari bake bagiriwe nabi mu mwaka uheze. Iby'uko habaye ubwicanyi, ko habaye guhohotera iwacu muri Kokode, twongera ko igikumiriza abantu bakabuga irengero. Ibi bintu byose bavuga muri iyi raporo ya Human Rights Watch natwe tubihurije ko tubyemeza ko nyine yumvise kuko Gerard ariko arabivuga kenshi. Sizo wumvise ishyirahamwe mu gutangira kwivuga nivuga ngo twebwe turi ishyirahamwe rivuga ukuri, twebwe turi ishyirahamwe bikatagegamiye gatanga bishimika kuri bibiri ariko banavuga ijambo usanga ari amashyirahamwe ari bibiri yayo bita abagongozi. Gongozi ni icyongereza kivuga governmental non governmental organization. Ubundi amashyirahamwe ategamiye leta yitwa ama NGOs non governmental organization, ariko bashyize kuri iyo go icyangura bisigura hari amashyirahamwe afite ishusho.
Reka tugume kubyina hapo
ya leta. Ikigenzura amarangwa n'ibintu bibiri icambere ni kuvuguruza ayandi mashyirahamwe abagirisha buze ku makosa ya leta.
Reka tugume kujya
abaje atari amashyirahamwe ya leta.
Reka tugume kujya kino cegeranyo gusa turaguma kujya kino cegeranyo gusa kandi nsabe Pacifique na Gerard sinzi muri mwebwe wa ufise telefone muri haut parleur biragaruka bikatubabaza mu matwi bigatuma n'abari ko baratwumva tumva neza wise mu haut parleur a Ivan mu tuvugane bisanzwe. Tuje ku mirongo ya telefone twakire abamaze gushikayo kugira ngo babaze ibibazo bitandukanye. Turahera kuri Innocent. Innocent ikaze ku Jwi Amerika. Guherere Innocent.
Kemere mu Burundi ako sikini kuvuga intano amerereye.
Nta kibazo n'uburenganzira bwawe kandi turabwubahiriza ku Jwi Amerika. Akabazo kawe hariho Pacifique ni naho muri Focode hakabaho na Gerard Hakizimana wo muri Fulican F. Turagaruka kuri rapport ya Human Rights Watch ku vyagateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi.
Ubwo akabazo mfite ndagatumbereza kuri Monsieur Gerard.
Tuga ku ijambo.
Ndamubazani. Ego twinjiye mu Burundi amerereye amabi atandukanye akorerwa nuvuga nti atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Amabi rero agakorwa nuvuga nti izuba riva akawucamira akabona n'aya mashyirahamwe yikwirukana na leta kazina muntu aza akorera ku rubuga rw'u Burundi. Ugasanga rero hari amadosiye amwe adashobora gushikako bigatuma rero abanyagihugu bashobora kubandanya bamererwa nabi. Ariko nuvuga nti ikiganiro cy'ishyamba rya Human Rights Watch cyo gifata ku bintu byinshi kandi abantu batandukanye kandi bagaragaza ko bashobora kwitonda uko byarangiye. Ariko nuvuga nti mu Burundi ikura kuva risanga rifite n'ibyamenyekana nibyo bivuga rikaba rishingiye kuri politiki rishingiye kuri ku bindi bintu matatu y'amatongo ibyo bashafata rero kandi nabyo bikunda kuba gace cyane kabaho icyo bituma rero mu Burundi nuvuga nti yego batarazina mu nzema ni kubahiriza na batoye kumbure ubu abivuga uko afite inyunga bibonamo. Ariko Pacifique nakunda gushyirwa neza cyane kubera wewe ari mu gihugu kandi wowe washyize utuntu kandi umenye uyu mugabo ni uko ari kujyana yavuze cyane kandi wewe abivuga byose adashyize inyuma ni kuri Gerard ahubwo mwaba dumupfukuye neza kuko n'amashyirahamwe yabo ataruhara na ruto ya leta y'isisitemu bituma batabidema ko
akabazo kawe kakaba kagute rero
akabazo kanje rero nako n'umubaza ati mbega ibyegeranyo byiwe bigaragaza yuko atahohoterwa ryabaye bamuje bune arondera amajahe y'imbega raho arahije mpawe ne gihugu cyane n'icyo bindi nyina samera hejuru mu rwego cy'agenzi bo bibanze mu 2005 bamutanye n'abandi agendera baza amatoza mu yandi ndi ko yishye kuri tiri akabazo niko nako nako na IPC ubyanga mu mucu
ubwire umunsi mwiza ngaho i Burundi Innocent. Gerard mikro ni gwawe ku kabazo ka Innocent mu Burundi.
Murakoze cyane najya nshimire Inosa hano kandi nagasubire kimwe na Patrick twe twatanga ikiganiro ariko kandi mbazene gatoni ngaruke imbere kuri ishuri Inosa ni nyinshi Patrick ko ikiganiro turimo kirimo abari na leta y'akazi na muntu nibaza ko rero atabwo gushyira mu cyanya kuriya ko nanjye ndatize ibyo navuga kuriya
twishure ibibazo bya
nta
ibyo mutumva kimwe
kumana ku bijyanye na Mesikeye Inosa yavuze ati nibyo amerereye hacanye ubunyarwanda udafite akazi na muntu rero nagombye kumenya ati mbega ibyo bikora bikora gute cyangwa bikora n'inzego gusa. Nagenda muhumuzi nabwiye ko ishyirahamwe turongoye ari ishyirahamwe ryumviriza bose kandi rikurikirana ku munsi ku munsi riko biba mu gihugu hanyuma nishambise abahinga bakurikirana ibijyanye n'ihohoterwa ry'agateka akazi na muntu icyo ari cyo kesho tuko turavuga nibyo ko leta ariyo ibazwa ibyo niho tuba byatekaga mbere umugabo kandi si byiza ko amashyirahamwe agaruka akagiriza leta mu gihe hari intambwe ziboneka iri kuyatera yaza ko iyo amanitse kwa atera intambwe nibyo kuvuga naho uvuga ko mu Burundi hatabaye nabatabaye
kuba
umugabo by'ukuri
hari
ibyegeranyo ibyegeranyo bwa mbere afite ingene bikogwa urashika ahabera icyaka ntukashika hakiri kare ukabaza abari bahari ingene byagenze hamaze kubabaza ukabaza uwo bwega ukanamaza ko ari byiza
mu nkundire gatonya Gerard
mukavugana
murashobora kunkundira gatonya muzemo ego ngiye kubaza ikibazo muzemo mura ntunga mu gikurikire amuceshure imbere ko mucamubandanya n'ibindi kuri ico muvuze yuko mufise uko umukora hari intambwe yatewe mu Burundi ayo mashahamwe atabonye ico muhakana nuko ivyo bavuga biri byo canke nuko baterekana ivyo mwemeza ko biriko birategwa ko intambwe ikubganye muvuga kwishimishije
ico duha ico twebwe tuvuga ngambe tunavuga nti ikigegera n'igegera birimo birimo politike nyegeje n'igegera y'Uganda yari iterekana amashusho mbi y'ibihugu na cyane cyane ibya mihondero ayo mashahamwe bafite ariko tuba tuvuga duti ibi kigegeranyo by'ukuri nikigegera tubona ko cyakozwe nabi muri kitakozwe mu gihe naho twemera ko
hanyuma kukabazo nako kandi kukabazo kandi ka Innocent havuga ati ibyo byegeranyo muvuga muhakana ntimwa musamira hejuru mutabanje gushika ku rubuga hose ngo murabe uko muri ko muragenda yanse kuvuga aherereye yemeza ko ayo mabi ayabonaho
cyane n'ibisamira hejuru niyaza ko niyamba hari icyamushikiye atujya kara cyangwa hari ibyo abona aratujya kagene rwacu turabitanga nta mafuye dutu atwereka ari bikora bihohoterwa ari byo dufasha mu ishyirahamwe kuko twebwe icyo tugejejwe ni kuvugira abadafise bavugira.
Pacifique Ninahadze umwe mu banditse ku rubuga rwacu rwa Facebook yavuze ati izo ngo ni imvugo zo mu 2015 wowewe kuganyu ivyo avuga mu bivuga ku iki nk'abadi ku ruhande rw'abemeza ko izyo Human Rights Watch yandika rivyo.
Ndeka ku ruhande rumwe duhere ku byo ubutegetsi bwo nyine bwagize buravuga urahavye ijambo ry'umukuru w'igihugu ryo mu mpera y'ukwezi kw'12 2021 umwaka uheze izaga yishimiye yaravuze ko by'ukuri mu Burundi hariho abantu banyuruzwa kandi ko mu banyuruza harimo abo mu nzego z'umutekano uwo n'umukuru w'igihugu yabibwiye muri raporo yasohowe n'umugwi w'igihugu irari ry'agateka kazi na muntu ku bijyanye n'umwaka w'2021 aherutse kuyitanga vuba bajya mu nama nshingamateka mu nama nshingamateka iyo raporo barayisubiza inyuma ariko iyo raporo yari yemeza nayo nyine ko hariho abantu banyurujwe yavuga abashyika 35 yavuga ko hari abahohotewe yaravuga n'ibyo by'abapfuwe yoyo ibyo idashiramwo ni ukuvuga ko icyo bicwa bahogwa icyo dusanga cyagiyemo muri raporo ya CNDH rero umuntu aza akavuga ati ibyo bintu bize muri 2015 kandi inzego z'igihugu zonyine hariho ibyo bemera ko byabayeho uwo muntu abari mu benshi ikigira kabiri hari uburorero usanga buboneka bwagiye habona twebwe nko muri Focode ntidukunda kuvuga ibintu muri rusange ikintu tukivugira turavuga ikintu kimwe tukacyemeza muri iyo raporo yasohotse ya Human Rights Watch naho nyine bafite ibyo bagiye baravuga nibaza ko uwundi wese yoza avuga ati ni raporo y'ababenshi yoba yayisomye akaca avuga ati niki kintu bavuze aha uyu muntu bavuga ko yahohotewe kibyo ntiyigeze ahohoterwa
uwitwa Jean-Marie
turabona ko atari ibyo gutyo gutyo ugasanga aha niho umuntu aba yishyuye
neza
nyinshi ya politiki nyine
Gérard Garvindi niko yitwa kuri Facebook niwe yari yatwandikiye avuga ngo iyo raporo niyo muri 2015 inyishu ngira ngo mu muhayara yumvise turasubira ku mirongo ya telefone ahari Elias uratwumva
ndabumva cyane
uherereye
ndi muri komine Bukirasazi ntara yo gutega mu gihugu cy'u Burundi
nikanze ku ijwi rya Amerika no muri muyisanga dusangira ikiyago n'abatumire twagutumiriye
murakeneye
akabazo cyangwa intererano
nakabazo
mvuga ku ijambo
agomba ndakerekeze ko uyu mutumirwa Pacifique bwa mbere atanguye anenga uwo mugenzi we cyangwa amunegura ngo boba batagira ante boba batagira amatohoza kubera boba bafatira ibintu hejuru bagasaba bihuta guhakana icegeranyo ko tuzi Focode idakorera mu Burundi no mu mategeko y'u Burundi ataho yanditse bijya bintu yamirashyikiriza ibikura hehe ibyemezo iba yabikuye he ako n'akabazo ka mbere
aka kabiri gusohora kandi
aka kabiri twige gutandukanya umuntu n'urwego aserukira mbega ko mu 2015 hari impozo z'imyambaro y'igipolisi nyinshi yibwe mu gihe bariko baragerageza gutembagaza ubutegetsi kandi no Patrick ntiyari nyuma bazi ko yari arongoye umwe wari mu migumuko
hariho hariho ibyemezo ugume kuri rapport gusa tuguma ku vyiyo cyo cegeranyo cya Human Rights Watch
inge gato uko bavanga harimo abajeje umutekano abajeje umutekano bavuga ko abajeje umutekano bambaye zijya mu z'igipolisi kandi zijya modoka nabo nyene botirondera n'amasamplas icyemeza koko matricule y'uwo muntu aba yakoze iryo kosa kirihehe koko ko barabira kujya mwambaro afatira kuki mukwemeza yuko umuntu yanyirwe n'inzego z'umutekano
urakoze Elias urakoze Pacifique urumvise utwazo twa Elias amatoza yanyu murakora gute mutari mu gihugu cy'u Burundi ca kabiri ni igiki kiza cerekana ko abakora ayo mabi ari abapolisi avuga ati bashobora gusanga ari abandi bambaye impuzu z'igipolisi atari bo mu mwishuri
ego cyane ishyirahamwe Fokode niko abarirongoye uyu munsi ntibari ari mu gihugu ariko yaba abari bimwe yaba abari kunda yaba abagirirwa nabi bagitura bari mu Burundi uyu munsi isi igisuko yabaye ku buryo ikintu kibereye muri kano kanya mu cavuzo mu minota itanu ikurikira bitagoye ko twese tuba tugifise kandi tutari mu cavuzo hari ibintu byinshi byahinze uyu munsi ataho bihuriye n'ibyakorwa mu myaka ya za 70 ya za 80 aho ibintu byakorwa bikaguma mu gishuri kubera ko byabigoye kw'abantu bavugana aho rero ntawo kwihenda ndazi ko uyu nyine agiye gutelefona bo munyiruriza uwiwe bo mwitira uwiwe nosanga mu masaha abiri yanyu biciye nimwikwije ko byo mubako arigumira gutyo akabazo kagira kabiri ego
akabazo kagira kabiri ni yavuga ngo Human Rights Watch amenya gute ko ababikoze ari abapolisi ari abo mu iperereza ntibashobora ngo kuba bambara izo mpuzu atari zo zibaranga
iyo bene abantu baba bagiriwe nabi kenshi usanga babonye uwo bagiriwe nabi uwo ari we mbere kenshi aya maraporo ntusanga avuga ngo ni abapolisi gusa baranamuvuga n'uwo mupolisi kenshi uwo ari we kiri byakozwe nanaka ahantu ingorane zihambaye ziheranire ni uko ibyo bintu bishyikiriye ubutegetsi bwategerezwa guca buhana ubona atacyakozwe ukabona ibintu byerekanywe ingene byakozwe n'ababikoze ariko byashikira inzego z'igihugu ukabona biriyumije ukamenya ngo ntacyo twigeze zimenya ntacabaye kenshi ni ngaho ubonera ko hariho ubusatane hagati y'abakoze ibyo bintu n'inzego z'igihugu nicyo tubyerekana icyo gituma atabikorako
hanyuma ga Gerard mutangura mwavuze muti ayo mashami ntigera atubaza uko biba byifashe ku rubuga atababaza hoho aho ku rubuga iwanyu nubwo muvuga ko habamwo ibyo mutemera muri kino cegeranyo nta nabake baza babwira ati twahohotewe cyangwa tubyagenze gute
murakoze ahubwo ko akarafitura etafitura atuma maze gufata kari bake mbere basanga babikora rimwe na rimwe hafi bafite ibintu ndangira ari nacyo tuba twese tugura duti igikomeye turaba n'intambwe hama gatoni najya mu bwego bwa kasi ko mujyana ngenda bakorero hariho igihazi cyangwa kuri Facebook yandika uwitwa Bosco ko yanyirugwe umuntu ya ngoma kwebwe nyine twaje dukora amatohoza twakopfura kugirana burya shoka amatohoza niba dusanga kwinshi najya mbere ko rero bishoboka kandi byoroshye ko bashobora kumenya inkuru zitari zo ari nacyo ituma amatohoza ari ikintu cyitonderwa cyane kugira ngo nashobore kumenya ukuri uko ariko amatohoza ni
ikintu cyishyura ntibishe murumva ko ari ikibazo
bahanze ngo yanotishyura
hinge gato abanza avuge
ati ni ikintu cyishyure ko
hinge gato
ya Fokode ivuga ko Bosco yahoze atwara imbonera kuri ngozi yanyirishwe harabayeho umwanya bamwe batubwiye ati hari umuntu wacu tutariko turabona ngo tubarize ibyo tubyita alerte ibyo rero iyo bibaye turabikora kugira ngo abantu babizi bafashe n'ingoga muri uwo mwanya wa mbere mu mwanya wa mbere nyine twaciye tubona amakuru y'aho Bosco ari atangirije
Patrick na Gerard munkundire tugume
abereke
ariko bari bamaze kwandika ako ni kamwe mu buroro bwinshi naduhaye
Iyo muvugira nimwe avugira rimwe muri babiri mukavugira umundi Pacifique na Gerard mukavugira rimwe muri babiri nta numwe aza kumva umwe icunda ariko aravuka reka umwe avuge aheze uyundi yakire avuge
niko yahegeje kuko yankire munsi ndamureka ariko ndavuga ni mu bijyanye n'amatohoza ikintu cyo kwitonderwa ni ikintu gisaba umwanya kugira amatohoza ishobore kwemeza ko ibyo bintu ari byo ari nacyo cyo bishobora ko umuntu aba ari aho byabereye nacyo cyo nabwiye nti biroroshye ko bamuhenda ati ibi birabaye cyangwa ibi bimeze uko ku nyungu z'abantu bamwe bamwe rero nibaza ko twebwe mu mpamvu zo kubaza duti ndega none ntarabitara twitura hari abo dufasha aho bwa ko byose byerade mugabo igikomeye n'intambwe zihari harabahagarikwa kuko bagira ibyo mabi atandukanye mu gihugu hari n'abari mu nzego usanga bafashwe ibyo bama mubibona rero bikerekana ko by'ukuri hari intambwe mu gihe nasakati n'amubu igihugu cyateye
ego ndabasabe rero kugira ngo tuze kubandanya tuyaga twumvikana ko ibyagirije byo ku ruhande rwa rumwe n'abandi n'amashamwe atandukanye ku bwanya akora tubireke turabe ibiri muri kino cegeranyo cha Human Rights Watch nivyo twabatumiye kugira ngo tuvugane mu imikorere ya ishamwe Focode canke Folicon F nivyo abangombwa tuzobirondera kandi kanya Trusted Daniela Mukwaji Daniela ikaze kuri Jugi America turakomeye turashima kazuba hanze kameze neza tucatuwa tumeze neza ku mutima na twebwe werega Daniela
Mwere nga kumugawane uraya, aliku wangawandu marundi kandi akondi jie ugu shiyo.
Ama atahe kumugawane waburaya? Nyimba tali wangu?
Mwri Finland. Mwri Finland, nha siwa wangu.
Mwri kumri tegura kuinja mwri hota?
Mbo, hivi hali jie ugu, example, jichatirishia cha, jitabie mera, jitani chavja, kandi. Ikomba tali ya kivugu menga, jie ugu chimechi vjansi. Ziko birengana turacyarindiriye mugabo urabona ko bari bavemye yuko gomba kwinjirayo
reka twigarukire kuri vya Human Rights Watch Pacific na Gerard nibo batumire nyamukuru buno munsi akabazo n'ugatumereje ko
ndabaramutsa hanyuma mbaze nongere ntunganire Ramukije Pacific ni nahazwenda namushimira uko gwakora ngira dishikira kandi tubabona ku aragerageza gukora nongera nshimira kandi na Gerard nabo nyine hari ibyo bakora nubwo hari ibyegeranyo byatanzwe mu nama nshingamateka nkabona barabigaye kandi byatanzwe n'abakorera mu Burundi banemewe kandi nagomba kubaza umutumire ntere kuri Gerard Pacifique n'ahaguye hari ibintu akunda ngo aserukira Focode hari binashira kuvuga tukabibona hanyuma uyu munsi numvise mu kiganiro bariko barasa nk'abaharira cyane nanishimiye kubaza umutumire Gerard wa Falcon F icambere
Falcon F
nta kibazo nibaza ko asha byumva Daniel atahuye na
yego ntacu bandanye
mukubeshuza izo nkuru Pacifique ni nahazwe akisha ku rubuga rwa Focode bobo bazibeshuriza hehe icyo ni kimwe nico kibazo bumva aza kunyishura ko hanyuma kandi ikindi ndo camvuga nuko abacu mugana mu kirundi ngo rivuga umwe rigahenuka iyo Pacifique ni nahazwe apostinze ibintu dufatira abantu bakabibona abafuye abafashwe abarondezwa canke abo yarabarondezwa turabibona yarabapfuye naho nabyo turabibona hariho rero kuba Pacifique nahazwe abiposti abishyira hanze akabana umuntu atavuga rumwe adaharanira inyungu za politiki bo Burundi bufata ko atavuga rumwe na leta mu byo nkunda kubona nko amakomantere ariko tuzi ko asurukira ishyirahamwe Focode ritavuga ridaharanira inyungu za politiki hanyuma ikindi nashamvuga navuga rero nuko ibyo Pacifique akora wabipinga wareka muri iyi minsi tubonye igituma mvuze ni iki cegeranyo cyatanzwe na Human Rights Watch aha rero ni kimwe navuga ati bivuga umwe rigahenuka yaba ari Pacifique gusa bivuga wari kuvuga ati kumbure nyene ari ku ruhande rutavuga rumwe na leta nkuko Uburundi bubivuga ariko mugabo mugihe maze kwemezwa nishira hamwe atawegamye kandi mpuzamakungu nta n'inyungu rirondera ku gihugu cy'u Burundi ikije mbona ndagifata nk'ukuri gusumba mbere ukuri Pacifique avuga
hama kabazo kawe kakaba kahe usongora
yes akamo
akabazo
na majije na majina nikaje na herefu na majije
ngo wabeshuriza
na majije rarati ko Pacifique afise aho yerekanira abantu baburi birengero abanyurujwe n'abapfuye ibishira mu najyo liberekanira hehe ko atabona ko nibyo nibyo bagerageje gutanga sinzi byashamye yatanze n'amashinga amateka sinzi ko muri nyibutsa ariko icegeranye umukuru w'amashinga amateka ara cyane yaje subije inyuma
urakoze hanyuma intererano muri make yawe
intererano ni iyi Uburundi bari bakwiye kumenya yuko Uburundi ari ubw'abantu kandi bazi ubwenge ariho gutangaza inkuru besha no gutangaza inkuru y'ukuri ikintu twe twifuza cyane cyane nk'abarundi nuko leta mukoresha izi nkuru bashira hanze abantu bapfuye baba bakwiye gucuraza bazana ujya muntu nimba yabonetse hajya bamupostinze kwa Pacifique kuri Focode bakagenda hajya hepfo muri commentaire cyane kuri linki bakapestingamo icyo kiganiro bakabeshuza iyo nkuru apana ibyumunwa kuko hariho kwerekana ifoto kwandika amajambo ibyo yabikwiye niyo umuntu yapfuye ukerekana ko yapfuye iyo nkuru ntibari yukuri umuntu yapfuye uwo tusura kuvuga ko ariho gute kandi yapfuye
ugira umusemeye
kuko twe turabona akenshi n'amakungu arabivuga yuko ari byo abantu barapfa ahubwo gusa ntawemenya ikibyimba Uburundi ntushobora kwemera yuko bikora ibintu nk'ibyo birumvikana si Uburundi gusa amaleta azi nka yose arakunda guharira iyo akora ibintu nk'ibi kandi ntawo kuyandika ibara yarikoze
ugire umunsi mwiza ugire umunsi mwiza ngaho onye muri Finland Daniel
murakoze cyane ariko ndangije ntera asamo leta y'u Burundi yuko ko ari leta nzima kandi leta nkozi yo gukora ikerekana ibikorwa kuko mu bintu bikunze kuboneka mu Burundi hariho gutoteza abasabwa ngo na leta nk'abagumanye mbwa mu SNS
ugire umunsi mwiza
n'ibindi byinshi no harara murakoze cyane ku mpaka kandi
ngira umunsi mwiza ngaho muri Finland Daniel ego Gerard ego Daniel muri Finland ati Pacifique ivyo ivyageze ivyiwe aravyerekana akavuga abantu abo batandukanye mwebwe iyo muvuga ko abesha murahiza mukabicisha yo kugira ngo mwerekane kanaka yarabeshe baracahari kanaka ntiyanyurujwe ari the games muratwumvaga Gerard
nibyo ndabumva rwose ndetse ndavuga ni namwumvise kandi gahunda mwamusi ndamushimire ni interano yatanze twebwe ibyo n'ishami rimwe rikora ishami ry'ikora filime rikora ingene rikora amadosi twebwe dukora kuri Facebook ariko ingene dukora ubwa mbere iyo tubonye ikintu cyabaye turacandika tukagira amatohoza kuri cyo tukaraba by'ukuri ko ari icyagiye igihe byanyihuriye aho byatakaza na muntu cyakozwe na leta cyangwa ko leta hari ibyo yakoze kugira idekuraje abariko barakora ibyo ari nacyo tumara iyo twebwe tutishyura Pacifique ku mbuga ntabwo twatoreje kubwira Pacifique ko ari ibyo yanditse bitari byo ako karika no mu karorero muri bwinshi twotanga nacyo tumara iyo twagira tunamubwire iyo umuntu ari hanze iyo umuntu ari hanze y'igihugu hari ibyo ashobora kuba ajyanye n'abariko barayivuga ukibaza ko ari ukuri kuko by'ukuri n'uburi mu gihugu hari ibijyana na Human Rights Watch kicegeranyo twebwe ntitwavuga ko Human Rights Watch idahengana n'amashyirahamwe afise iyo nakora n'igituma akora yaza bizo abesha ko amashyirahamwe ya Human Rights Watch n'amashyirahamwe adahengana n'ikimenya yamenya n'amashyirahamwe uboneka ko ibyo bandika bashobora kuba babyandikana n'aba Pacifique nk'ibigaragara mu byo bandika no mu byo bavuga usanga ari byo yari kubona muri social media ko aravuga ariko batigira bavuga intambwe by'ubushake kwiyatera amareta cyangwa leta yagifitonye nari afite akazi na muntu mu gihe ifise uruhara mu gihe bimeze kuri raba cyangwa mu gihe idahana abo ariko barakora ibyo byaha abonye agafite akazi na muntu bari mu nzego zayo
Pacifique Gerard ati ayo mashami za Human Rights Watch mu kwandika ivyegeranyo vyabo bavyandika mukoranye nivyo sivyo
Human Rights Watch hamwe amashyirahamwe nk'aya y'iwacu y'abafokode y'abaforikori zovuga ko zigomba zigishe Human Rights Watch gutohoza yagatira akazi na muntu reka twaba tugira tunganirwe rwose kuko uravye umwanya yimazemwo ku isi yose aho babikora agaciro ibyo bakoze babifise twaba dutanguye kuri kwinka urugero twese tudafite twebwe yabawe yabajewe ntago dufite nta jewe no bandikira raporo nta jerali bandikira raporo ngo bishoboke batise ubuhinga bwabo bukwiye niba ariko aravuga usanga inyigisho zabyo by'imbere batohoza yoja kongera n'iyo zavuye usanga ari muri abo za Human Rights Watch za Ministere International hanyuma ku bindi numvise ngo baguma bavuga bya bindi bya bindi byari ibintu erega mu bijyanye n'agace kazi na muntu nta bya bindi bibaho bifate ishyirahamwe ryaravuze mu 2016 bati hariho umuntu naka yanyirujwe yishwe cyangwa yahohotewe mu 2021 bitanze raporo bikavuga ati naka mu 2021 yarihishwe cyangwa yarahohotewe cyangwa yaranyirujwe ntabwo biba bivuze bya bindi kuko raporo yabo urabona ko iba ifite ikiringo ikorera ko hanyuma ikagenda ivuga ikintu ku kindi icyo twasaba bene aya mashyirahamwe ibyo dufate ko akora uko ndiyo yakora neza bitohoza neza reka turasaba ikintu intambwe imwe bufasha abategetsi b'u Burundi niba bigishe kwishyura ku kintu kimwe kimwe nabajwe n'uko nawe mu kwishyura agira nka leta babigishe kwishyura ku kintu kimwe kimwe Human Rights Watch ivuze iti inosabarutwa nayo nk'amatongo yarahagaritswe mu kwezi kwa 11 mu 2021 arafungwa ku ikomine aratwarwa mu iperereza mu Kayanza mu nyuma mukura mu Kayanza gutwara Bujumbura musanyari w'amatongo aterefona umuryango ahubwira ko inosabarutwa nayo boza gutora ikiziga umuryango utazi umuntu wabo ingene byiswe uko byagenze Sharko iyo Sharko rero cyangwa abategetsi bose bavuga bati twagiye kubiraba ibyashyikiye inoso barutwa nayo ntiyapfuye cyangwa koko yarapfuye urupfu rwiwe rwagenze uko aho bavuga ngo yarakubitswe yakonje cyangwa yarakubitswe ibyo byo kumvikana bavuze bati Eliya Ngomiracitse umukuru wa CNL muri komine Mukimbuzi umunsi munaka yabirurijwe mu kwezi kw'indwi ku ibarabara rya Bujumbura Gatumba yafashwe abantu babona umusirikare amutwaye ni naka kandi ku gico gihe Eliya ntarasubira kuboneka Sorikone no muri leta bombira bati ibi bintu byavuzwe byerekeye Eliya Ngomiracitse sibyo
reka tuje ku murongo wa telefone gato reka twitabe Marcel gato Marcel uratwumva Marcel
mwaramutseho neza
ego turakomeye umeze gute nawe
nanjye meze neza ndashimira Imana ndi hano i Kigali mu Rwanda
haravugwa amaki Kigali mu Rwanda
Kigali dufite izuba ryinshi Kigali dufite izuba kabisa ntabwo byoroshye ariko icyo nshaka kuvuga ndabanza gushimira wenda batumirwa bacu uyu munsi muri iki kiganiro cya muri Rwanda cya none usanga ibyegeranyo mpuzamakungu nk'ibi ngibi barabikora mu maraporo basohora hari ibiba ari byo hari ibiba atari byo kubera ko rimwe na rimwe usanga babogamira ku migambwe itavuga rumwe na leta kuko usanga iyo urebye nk'umukuru w'igihugu cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi usanga ryagirizwa ibintu byinshi ariko bakirengagiza ko hari n'icyiza rikora ahangaha ndaguha urugero buriya kuva deni 2015 kugeza ejo bundi aho umuhisi nyakwigendera Nkurunziza agendeye agasigira ubutegetsi Evariste Ndayishimiye muri ya myaka itanu Burundi iyo urebye ubona bwari bumeze nk'ubwibagiranye urabona imyaka itanu perezida adasohoka adasohokera igihugu atagira ate none uyu munsi turabona amakungu yongeye kumera nk'afunguye imiryango mu Burundi ariko undi byegeranyo biri kugenda birasohoka ni ukuvuga ngo rero usanga ibyegeranyo bya Human Rights Watch iyo bigiye gusohoka byigiriza nkana cyangwa se bihagarara ku gakanu k'abanyafurika by'umwihariko Afurika mu tubuta bwa Sahara kubera ko ibihugu byacu bikenye bigendera ku ngingo ebyiri usanga n'abanyepolitika benshi muri Afurika bafite inyota y'ubutegetsi noneho n'ugiye ku butegetsi ntashake kuburekura ibyo ngibyo bigatuma bya byegeranyo bibona aho byuririra none si burayi ntitwumva bapfirayo aho umuntu yihandagaza karasa birabura ariko se wari wumva iyo icyo cyegeranyo cyatunzaga gatoki Amerika wari cyegeranyo cyatunzaga gatoki ahanda
urakoze kuvyumvira bya gusa ako kabazo nubwo hari ikiganiro nigeze gukorana n'ubutwara ivyo vugizi muri Human Rights Watch itwa Kahina Nturia kiri kuri Facebook yacu akabazo nakamubajije ishavuga ati iyo tuvuga ku bihugu bitandukanye ngo hari n'andi mahaposa ngabasohoye tuzobatumira nabo ko tugira imana akabari abavuga ikintu n'ikinyarwanda muri ayo mashamwe mubabaze utwo tubazo muba mufise ku mikorere ya Human Rights Watch murumva ko Pacifique na Gerard batobishurira ugira umunsi mwiza ngahe Kigali mu Rwanda.
Yego murakoze namwe muba mahoro.
Yego urakoze. Trosti na Innocent yo kuri ndi telefone nize se ni nundi mu Innocent ari umwe wa mbere twakiye. Yego Innocent ikaze ku jugya Amerika.
Yego murakoze cyane ndabomba cyane ndiyo no right.
Uhirehe ga Innocent.
Cyera gushika umwanya merereye mu riru monge.
Akabazo kawe rero kwatumiye twagutumiriye Pacifique n'ahazwa Fokode hamwe na Gerard Hakizimana muri Fulicon F.
Ego mbikibazo kibazo nsita nangururira kwanza ku byerekeye politiki dukora ibona mu Burundi.
Ariko tugaruka ku vyicegeranyo cha Human Rights Watch ishamwe mpuzamakungu mu vy'agateka kazina muntu.
Nabyo bitavijanirana kuko iyo yashira hamwe ribifatira bivanye n'ibiriko birabanye ne mu politike mu Burundi mugiye mu Burundi ata kwitegenda irimo muranye politike guharanira ibintu bitandukanye nyine bivanye n'ibyimbiro by'umuntu uwo ari we wese niyo mpamvu dose nk'izo zishatugwira zigatuma Burundi buca bukotwa nabi kandi n'isyo sagazishwa rumori ibi umugambwe bibonekana yuko nyine ari umwe nyine mu gihugu utagomba yuko n'indi iri bubeho kaca bituma n'abandi bari mu yindi migambwe rero yagacapukaniza bigaca bituma Uburundi buguma bukotwa nabi sinzi yuko hoba hariho nk'umuntu wo muri guverinema y'u Burundi mwawatumiye kugira aze kubidusigurira neza igituma mu Burundi hoba umugambwe umwe tukaba bigasa n'uko twese twokogeranijwe mu gambo umwe kandi bitari bukunde
zayipfuna na za senere ntizihari kuvuga ko ari umugambo umwe gayinose
zirahari ariko ntizikora neza nk'uko iyindi ikora
akabazo kawe rero kuvya kino cegeranye
bakora nize aniversaire y'iyo myaka itatu mu ntara zitandukanye tukabona babangiye
ikibazo cawe rero canke intereranyo no kuri ibi vy'agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi
icyo mbona sinikibazo sinintererano ariko nuko ahubwo byarenze amiro sinzi uko guverinoma y'u Burundi ikabibona ihaje bujumbura kenshi niho byinshi binabera n'abategetsi benshi bari none irabibona cyangwa ntibibona aho bahari umutumire wo muri mu butegetsi bw'u Burundi muba mwatumiye gushika ubu ngo atwishyure ko n'icyo waba bagiye guhindura.
Twagerageje kurondera leta y'u Burundi ntibashimye ku bavuze ko atacu base bavuga kuri kino cegeranyo muri CNDH mu rwi w'igihugu jeje yagateka kazi na muntu nabo nyene batubwiye ko atamwanya bafise ku nshuro ya mbere babanje kudusigura kwicegeranyo batarakibona ariko ngira ngo akabazo kawe barakumva aho bari turazi ko ibiganiro vyacu bavyumva barabitubwira katari gake ko babibona canke batabibona nitwagira imana tukaronka abavugira leta abari muri leta tuzoheza tubaza akabazo kawe ugira umunsi mwiza ngaho onye muri Rumonge.
Murakoze cyane namwe.
Yego Gerard Hakizimana rero kino cegeranyo cha Human Rights Watch nico kivuga ku mwaka uheze mwebwe namwe byifashe gute ku bwanyu abahohotewe ababurabujwe abapfungiwe ubusa nta na bakenya mwatohoje ko mu gihugu cyose mu mwaka uheze.
Murakoze cyane ubwambere murabimye yuko ingaruka kw'iki cegeranyo nagira kino bagiye gushinga ibyiyumviro hanyuma ngaruke kandi muri bya bintu navuga ngo hari abo usanga bakazi biri ku birambo by'ubukandi basizemo nibwo batangiye bavuga ntibifite ishingano hano gaba kuri mugenzi wacu Nota aho yavuga ati byarenze byarenganiro mu bundi bimeze gutya hari umugambi umwe tuzi ko mu bundi hari imiryango ya mirongo itatu ibyo turayibona ufite mikora umugambi wose uhari ukwiba kumenya ukora ukeza gukora wubahirije amategeko no guhamagara abanywanyi bawe kubahiriza amategeko
kuri ako kabazo kandi nako rero ko kumenya ku matoza yanyu ngene byifashe ku
rubuga ku bijyanye n'ikazi mutubagije twebwe mu ishami turongoye barafitura hari ibyo dufasha hari n'abo tumaze kubona ko kuri usanga bahose cyangwa bahuye n'amabwiriza
y'abagabo ibitigiri nibyo twifuza kumenya
leta ntiyaruka guhana aba babikoze
ibitigiri kumenya
ikintu navuga ni simvuga amazina mu mwanya mu byo ibyo dukora hari byinshi tumaze gufasha
turiko tuvuga ibitigiri mufite muri foriko efu zifashe gute turiko turabumva mbwabo harimo induru sinzi ko ari n'ahantu ngira ngo hari umuyaga nariko mvuga ngo ibitigiri tutavuye muri rusange byifashe gute kugira ngo tugereranye ntibitigiri byanyu byifashe gute gajera
nako ndavuga nti twebwe mu byo dukora ni kuba ko abahura n'ibyago abahohoterwa cyangwa abarenganywa abo tugashobora kubona mu gihugu umugabo cyo twaba tuvuga duti mu matoza dukora hari abo dufasha iyo twamenye no mu cyaro kuko tuba hafi kuko ntabwo twari twibangamiye mu byanyiro umugabo no kubyo twaba dukora atari bike mu gihe no kubabara k'akazi na muntu kuri gihe kabiri cyangwa nk'amatelefoni iyo bagusanga bafashwe bidakwiriye amategeko iyo tuyimye kare turafasha aha sino gusa amazina y'abo tubaze gufasha kuko turundi ko ntakubwira amazina atagira ikibazo cyane ari nacyo tubona vuga ni intambwe zihari nk'aho twakorera mu gihugu nk'abahamagaye inzego nka byasi yabona hari abantu bakora aho garanda hari abantu barenga ikirugero
reka twakire akade twakire akade kuri undi murongo wa telefone akade ikaze ku ijwi rya Amerika nsabe gato imbere ko ndakwakira Pacifique na Gerard muhinga bw'ibyuma ko arambwira ko bishoboka ko ari ushizemo ama ecouteur ari nayo mpamvu bishobora kuba biriko birumvikana nabi nimba ari uzuye kutiba mushizemo muvane mu gato mwitabe telefone uko bisanze Arcade uratwumva Arcade turi kumwe Arcade ngira ngo baraza gusubira kumurondera mu hinda bw'ibyuma Pacifique ni nahazi rero kuganyu igikwiye gukorwa n'impande zose kugira ngo ibivegeranyo byemegwa na bamwe bigahakanwa n'abandi bize bihurizwa ko n'impande zose coba icara ku gihugu c'u Burundi impande zitandukanye
icambere hari ikibazo nabagiye kiza cyane nifuza ko ari cyo cyokora iyo bavuze ngo ibintu ngo byabaye byiza ukurusha ko byari bimeze nicyo cy'ibiharuro ni ikibazo gikomeye gifasha kubona ingene ibintu biriko biragenda umuntu avuga ati mu gihe cy'imbere twabonye ibitigiri bingana uko by'abagiriwe nabi bahohotewe bishwe cyangwa banyirujwe ati mu kiringo gikurikira byabaye gutya aho niho honyine umuntu ashobora kuvugira ati ndabona ko ibintu biriko birahinduka ndetse ati iwacu nko muri Fokode twebwe dukora cyane ku by'abanyirujwe bakabugwa irengero ryabo dufashe amezi 18 ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza twari dufise ibiharuro z'abantu bariko begereza 50 bari babuzwe irengero ryabo dufashe amezi 18 ya mbere y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye dufise ibitigiri by'abantu barenga 80 banyirijwe bakabuga irengero muri icyo gihe rero nta kuntu aza kuvuga ngo byabaye byiza kandi ibiharuro byo byerekana ibitigiri biguma biduga mu kiganiro gikurikira ngo masara yuko tuko biganiro rero n'ibyo duhora bigira mbere n'ibikurikira ubu shuri duhamagare twe n'uyu wo muri Polkon yewe ubu ni twa muryango ndamurundukira amazina y'abantu twatohoje ko neza dutise banyirujwe n'icyo kiringo mvuze hanyuma mu bikurikira uje uce umubaza uti mbega bya bintu mwasanze ari byo cyangwa mwasanze arababeshi nibyo nibaza ko ubutegetsi bwohindura ubundi bukora kuri bene ibi bibazo bakagenda bishyura ku kintu kimwe kimwe cyose icya kabiri ibi bintu biba nabi kubera iki uku kutumvikana kuri mu Burundi uku kuntu Gerard baba mu gihugu akemererwa jewe nkaba ntashobora kuba mu gihugu uku kuntu ari indani zitagira uko zingana mu bya politike mu bindi byose hatabonetse umuti w'iki biragoye rwose ko bino bintu by'uguhomera agati y'akazi na muntu ko bizotera bikira bigahinduka mu gihe igihugu kitemera ubudasa bukwiye mu byumviro naho gerara bavuga ati ijambo ruduye 30 mu gihe mu gihugu umuntu ashobora gusohora icyumviro kidakunze akicwa akabuze irengero ikibazo kiracyakomeye cyane ibyo bari byoherezwa no ku rubuga rwa politiki cyane cyane
Pacifique mbega ahagataho ntakirahinduka kuva hapo ikurikira kuva raporo yabanjirije ino ya Human Rights Watch ino mwaka ntakirahinduka ku ruhande rwa Fokode mu nzira nziza
kubijyanye n'abanyuruzwa ko baba baratera bagabanuka
abanyuruzwa ababoreze gupfa abagiriki byaha byose Human Rights Watch yadondaguye
kibonekeza byo bigumaho dufate nko kubijyanye n'abanyuruzwa batabuga irengero tuba twemeza ko banyurujwe n'inzego z'igihugu kuva uyu mwaka w'2022 itanguye aho gushika muri uku kwa gatanu turi ko ibitigiri ndabigeranije n'ibyo mu mwaka wa 2021 muri uyu mwanya biri hasi mugabo icyo twabonye gikunda gushika ni uko ibyo bihariye bikunda kuduga guhera mu kwezi kwa gatanu uduga gushyika mu kwa 11 ubu rero amezi akurikira niyo aduha twereka ko hari umurindi uteye ugabanuka nuko ibintu byagumye uko twari ko turabibona mu myaka ihenze hari ikindi kintu jerari yatumye avuga ati bituri aya maraporo ntavuga ahantu haba habaye intambwe hari intambwe zito zito kandi n'iyi raporo ya Human Rights Watch irazivuga hariho abantu bahohoteye abantu bagahagarikwa akarorero nuwitwa umukozi w'iperereza yitwa Gerard Ndayisenga twari tumaze gutanga amaraporo menshi cyane araba akayagirizwa ko ariho yakubise umunywanyi wa CNR Matata Augusta yakubise mu kwezi kw'icumi na kabiri icyo gihe Gerard yarafashwe ari mu mpimba icyo twarakivuze ko cyabaye no muri iyo raporo iradusangamo ariko bakaca berekana abandi benshi bakoze
n'ibyo bakigira bakogwa ku ruhande kwa Gerard naho Hakizimana namwe ho kugwiki kugira ngo muri Fokode has muri Folicon F ibivugwa ku Burundi bizohurizwe ko n'impande zose ku mpande zitandukanye hakogwiki ga Gerard
Jina za ko icyo ku byoroshye icyo kugwa ni uko ayo mashyirahamwe ari hanze atoza akora amaraporo ku mbuga na cyane cyane akora ibyanditswe n'abandi ahubwo ni ukwishyikira ntakabaza amashyirahamwe azwi ariko akora mu gihugu ahandi ayatakaza nabo hama ku ruhande rwa leta nayo ni kubandanya itsimbataza kwigisha abari mu nzego zitandukanye ko gatakaza nabo karahara mu Uganda ibacura twebwe icyo dushaka igihugu kimwe barundi igihugu uko kuvuga kuri ntitwemera kandi tukwemeranya n'ishyirahamwe ryose ryokora rifite irindi gihugu kinyuma kumbure inyungu zacu za politiki ari nacyo tw'ishyirahamwe turongoye rirwanyije n'akamona mama ni kuvuga icyo tutabona cyo cy'abavuze bitari byo cyangwa icyo tubivuzeho hama mugenzanye yasabye ko twozosubira guhura twebwe turahari
urakoze Gerard Hakizimana
amaraporo ngo abo bantu siho bari ngo nibishikire ku rubuga babitohoze kuko arazi ko bitanashoboka ko babemerera ko bahaza muri kwa hariho umugwi wawe wari umaze imyaka utohoza leta y'u Burundi abo bantu bagize uwo mugwi iragira persona non grata ni ukuvuga ko batari kuriwe kuba ku butaka bw'u Burundi ariko ko
kugenze kurongo umwanya
bakora amaraporo batari mu gihugu
sigariza akanya ko kubasezera impakanya ndabasezere imbere ko umwanya utujana tuzo nkuko mwabisaje ndabishikiriza abatwara kino gisata hama tuzoraba ico kiganiro ca kabiri uko gitunganywa ariko ndabashimire cyane yaba Pacifique yaba Gerard kwitaba kino kiganiro Pacifique ni nahazwe murongoye mugambi ndondeza mishamwe Fokode itemerewe gukora mu Burundi ejo ijwi rya Amerika nibongera kubitura muzotwitabe kugira ngo dusangire ikijya mwakoze tuduhebera kano kanya
Ego
Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Folicon F ikorera mu ntara z'u Burundi zitandukanye namwe byo mwakoze kwitaba kino kiyago ejo twongeye kudodora muzotwitabe nk'uko mwabikoze
turahe
bashimira gose kwa marufi
abandi dushimira nimwe bw'incutsi bakunzi mariko mutwumviriza muherereye ku migabane itandukanye y'ijwi rya Amerika yumvikana ko kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com atwumvirije muri mu Rwanda mwakoze mu Burundi namwe bwe mwakoze cyane mwakoze mwebwe mwari mwatungikiye ubutumwa bwanyu butandukanye kuri Facebook kugira ngo dushobore kubakura abo tutashoboye kwakura muratwihanganira ariko mubandanye kurikira ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye kuri mikro mari kumwe na Joy Diane na Nina Hazwe nijwe nabateguriye kino kiganiro muri isanga mushobora kongera kumva ku wezi 3 akaburungu radio tuvewa akaburungu.com Joy Diane Cubahiro wakoze nkuko wama yari kufatikanije muhinga by'ivyuma na ingenieur Diego twe mikwe izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose naho utaha